yimubandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteza amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, nije ndongoye ibi biganiro. Turi ku munsi wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Mu nyuma tuza kubandaniriza ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Ibiganiro bihuza Abarundi byarangiye ku munsi wa gatanu inyuma y'iminsi 13 ata amasezerano atewe ku mukono. Leta y'u Burundi irashima kuko kubwayo cyari kiyago gisanzwe. Uruhande rw'abatavuga rumwe na leta rwo ruvuga ko kwabaye guta umwanya kuko kubwaba ata amasezerano yabonetse. N'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha muri Tanzania.
Nta masezerano yatewe ku mukono, nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse. Umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyapolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse, ariko biragorana. Ica bitumye nuko hatswe kwaduka imari hagati ya leta, imigambwe yegereye hamene imigambwe itavuga rumwe na leta. Muri iyo nama yamaze umwanya urumerumara, umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro. Yemeje ko agiye gukora wenyine icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose, maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma. Uburongoye intumwa za leta Terence Ntayiraja na kamweme kenshi yashekereje ko ibintu vyagenze neza.
Ibyo turashima ntitwagaye, hari abantu bavuze ngo haryayangaye na gatoyi tumaze kwiyuheza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshye bita divergence tangiye ko novuga icambere naho bavuga yuko ahuba ibiganiro hagati ya leta n'imigwigwana mu Burundi hano bigwana hari nuko uvuga yuko hari abantu ku Burundi afise bagomba gukingira abantu bagomba gutembagaza ubutegetsi babishye mu migwigwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagabura nyama. Ikindi cya kabiri n'ibirenga nuko uvuga nico bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa ubaro bitabaza gutegetse bari ku rwa rutonde rw'abantu 34 barundi bari gutungana ku Burundi usaje leta ifata kibanza uvuga gusubiramo inzego z'umutekano. Urumva rero ni ibintu by'amagabura nyama cyangwa bafite ubundi mugambi.
Naho biruko urundi rwande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima. Aruyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake.
Jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko ibyari kwa byiza iyo twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu ibibazo by'u Burundi. Urumva rero ko ntawe uryoherwa, umuntu uryoherwa hagize kivamwo, ariko uyu muntu yuvuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cyakozwe. Mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamo ikintu Abarundi gituma bakira bakava muri izo ngorane barimo. Oya bwizwa nshingiro ntiduhuriza ko ryohinyanyirwa. Ibyo nshingiro guhinyanyirwa ni uburenganzira bw'igihugu, ni uburenganzira bw'Abarundi, ariko icyo tuvuga ni uko ryari guhinyanyirwa Abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyirwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Amashami yigenga arashima ko ibwirizwa shingiro vyabonetse ko ari kibazo kiri mu matati korito yinduka vuba. Gabriel Fyiri atwara Oricome.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro ivyo o ubu bose abaje mu biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano witerambere be no kunywanisha Abarundi. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindurwa shingiro mugabo no munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kiranoneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko numunsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
nabajeje intumwa ya leta ku mugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugiye guhagarara Terence Ntayiraja ahayesho yitwengera
cyane gose uti kubera iki ku isi nzima no kuvuga dushyikirwa hanze soso de case de souverainete mu France no kuvuga ni ibibazo bya ino bwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nagahubire yuko harabaye integuro igiye gushyirwa abanyagihugu ayemeze uvuze ngo ibwirizwa shingiro ni kuya rihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu ubuhajije guhonyanga zango tubwirizwa shingiro nakubwira abo barabandi bantu afite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mu kubwirwa bigize iyo bagize ico bita tarahizo iyo bahemukiye abanyagihugu
mu rwandiko rwa Mukapa harimo ibyo abanyapolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ibyerekeye ingene bashigwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi iruhande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo Pye Clave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
mu Rwanda abanyarwanda 70% ntibazo bafise umuyaga nkuba mu mwaka wa 2020 nkuko byari bitekanijwe umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumta Kaboyi yaraganiriye na bamwe muri bo
Leta y'u Rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyarwanda bagera kuri 70% bazaba bafite amashanyarazi kugeza ubu abagera kuri 34% nibo babashije kugezwaho amashanyarazi abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyo
amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona
bamanitse insinga ngo tuzabone imuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye ugeze nk'umuhasi wasanga ibitsinga bitamanitse
hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kwacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera
no kuvuga ngo iyo bakije imashini twebwe turi gukora meze ndi kogosha nk'umuntu umuriro wituzima
radio wenda sanitec iravuga televiziyo yo nabazifite kandi baraziguze barazibika ampuri ira radio nino urayireba ntibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro tubona ko ari kuzerera kandi twese dore dufite umusatsi
leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igize amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujijwe gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi
cyane ntuza itoroshi cyangwa nabonye amafaranga yo kugura buje nka kare ncana
haje udusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha
nyine y'ubukene buje nago ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene
iyi kashpa uyimaranye igihe kingana iki
ubona sanzemo naratunaho twarabukunira gukoresheje urashira ubundarikira kora ko nta franc
ntandi ubuze uko ikora kuko utarongera kuyikoraho
oya ntago nize kuyikoraho rwose ntago nongeye kuyikoraho bitewe n'uko amafaranga nta rero nibwo sinzi ukuntu nabigenza
kandi wanyu ko nabonye mufite amashanyarazi mujye muyacana
ntago tuyacana washijemo twacanye batya duha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga kasho powera hari ariko itara naririmo
ubwo nijoro mubonesha gute ntago murari cyane mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe
twegeje kuyacanaho
leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi perezida Paul Kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero cy'100% mu gihe ubu bafite amashanyarazi bakiri kuri 34% minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi, umwaka utaha wa 2018 uzarangira ingo 500,000 zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo adusobanure neza aho iyi gahunda igeze, ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze, avuga ko afite indi mirimo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turashimiye bagenzi bacu Claver Niyonkuru na Asumta Kaboye. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Mwiboneza nchuti muteza matuku wiganilu vizijugi ya Amerika Risamira ni Washington DC mukirundi no mukinya Rwanda. Tulikume mwiganilu vizia ino gene kerezo. Mwilisi ya chumino munani mwilikume na Joe Diani na Hazwe ndongo wiganilu vizino mwanyo.
None nk'umuntu agenda gafata nk'ibihumbi 200 urumva umufuko nk'ino wa makara ugugwa 225 urumva nahora natugendana ubumuga uteza kuba nk'ukujya wari we wese akomeye abaho.
Inumwe mbasirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu turi muri commune Rugombo intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko badashigikiwe mu buzima bwabo bugoye nk'uko byari bibwirijwe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Turakwitira kandi Arusha tubabwira ivyo biganiro bihuza Abarundi. Ariko imbere y'ayo makuru yose nemeye mbanze ndabwire muri make ko impunzi zirenga 200,000 z'Abarundi baba mu kambi y'imfata kibanza mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanse kwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwitwa biometrique kumvuza ijanye no kwemera kwabo. Izo mpunzi zirahirahira zikarengwa ko zitarota zibikora, naho habaye ihimiriza ryakozwe n'ishami rya ONU gita ku mpunzi HCR ku magenekerezo ari hagati ya 2024 na 2027 z'ukwezi kwa 11 mu gisagara cha Kamanyola nyura ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umurundi Dionizi Nyandwi havugirizo mpunzi asigirwa ko kwemera kwabo kubabuza kwiyandikisha hakoreshejwe ubwo buryo bukoresha ubuhinga bwa none. Ahamukamenya kwa benshi muri izo mpunzi arabayoboke b'umwigeme Zebiyangenda Kumana yemeza ko yabonekewe na Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi, ariko kugera ubu Ekleziya Katolika mu Burundi na leta y'u Burundi ntibemera ivyo Zebiya avuga n'abayoboke biwe. Abayoboke ba Zebiya na Zebiya nyene babarizwa mu gisagara ca Kamanyura kuva aho bomorewe ibusinde mu Kayanza mu 2015. Bakunze umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo umukinyi rurangiranwa yamuka muri Portugal mu mupira w'amaguru niwe yatahukanye umupira w'inzahabu uno mwaka. Ibaye inshuro ya gatanu atsindiye uwo mupira, ubu hakaba aciye anganya imipira na Lionel Messi. Uwo mukinyi w'imyaka 32 yaraheruka no gutahukana igikombe c'imirwi yabaye ya mbere mu bihugu byayo ku mugabane wa Buraya hari mwaka w'2017 irangira yongeye kuba umukinyi wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi bigera kuri 12. Yaragize uruhara rukomeye cyane kugira ngo murwi wa Real Madrid akinamwo ube uwa mbere. Ronaldo yatsindiye imipira y'inzahabu mu myaka ya 2008, 2013, 2014, 2016 na 2017. Ijwi Amerika mutukumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumvigana byacu ni ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe ibiganiro bihuza abarundi kuno agatanu vyasozerewe atamasezerano atewe ko umukono hatse kwaduka ukutumvikana mu nzu y'amanama umuhuza yaciye abisozera yemeye kugira wenyene incamake y'ivyashitswe ko byose bizoshikizwa inama y'abakuru bihugu vya EAC umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye ivyivyo biganiro turaca tuyigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cyo Burundi aho umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba mu site ya Karurama ya gatatu iri muri commune ya Rugombo bemeza ko babayeho nabicane ivyo navyo bakavuga babifatiye ahanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusangi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri commune Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ivyo babivuga bafatiye kwiduga ry'ibiciro haba kubifungurwa canke kubindi bakenera ivyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nke nabyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 aka yarageze ku mushahara w'135 uwo rero sikuvuga ko ari we wanyuma wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari yazoguma afata ubuzima bwiwe bwose mugaca muraba nk'135 byo gushika mu 2017 none nk'umuntu agenda gafata nk'2020 urumba umufuko nk'ino wa makara ugugwe 2025 urumva aho na tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya wari we wese akomeye abaho
mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Colonel Gaspar Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose ntanahamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungura bibaha kabana amakara bishoboka bakabibaha bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira n'ababagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma twibaza ejo ni hasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri no munsi
aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigitswe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cyane cyane kubafise imiryango bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakwiye kuronswa aho barima na cyane cyane ko intara y'Cibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzuca duhaho turimo ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cyane cyane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagendera ko Gerare ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
katwebwe urabona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukateza kumurihira iryo tike si bintu gira ngo ni bintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye nusanga ari ikintu kitoroshe cyane ibyo ni byo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Gaspar Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganje bufise ibisata byinshi ahavuga ko amategeko ari karasubigwamwo kubw'ivyo Colonel Gaspar Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonerwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ari karasubigwamwo azoshikira inama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata barabingene cotezwe imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingora n'izose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kuganibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyishu.
Uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu.
Icyo kintu bari bakiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho ona ni nayo ngorana iri hajya mu gisagara abajya abantu birirwa barasegerereza ntituhave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu. Ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twarakoze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babimaramaje.
Nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa. Aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwabibemereye. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakenuye dusaba imbabazi rero kuko tutariko turashobora gutora amatelefoni yo muri Tanzania ngo dushobore kubabwira ibiganiro by'abarundi biriko byasozerewe uno munsi, ariko amatelefone adukundiye tubaza kuvugisha mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye hamatubwire uko vyagenze. Mu ntango nari nababwiye uko impunzi zirenga 2000 z'abarundi baba mu ikambi mfata kibanza mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanse kwandikishwa akoresheje ubuhinga bwa none bwa biometrike ku mvo zijanye n'ukwemera kwabo. Abo n'abayoboka mwigemeze Biyange Ndakumana yemeza ko yabonekewe na muvyeyi Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi. Ariko rero hari undi muce w'abarundi bemeye kwiyandikisha batari kumwe na ze Biyange Ndakumana. Menyesha makuru ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo aratubwira ibindi kuri vyo nkuru.
Iki gikorwa cyo kubarura izi mpunzi z'abarundi zibarizwa mu nkambi yo mu Rusenda kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangiye muri village ya mbere kikaba kiri kugenda neza nkuko abigarukaho mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika n'Ibizi Foste. Umwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri village ya mbere uri gukora mu ibarura.
Ibarura ririko riragenda neza kuri uno munsi twatangiye twabonye ku bintu byose byagenze neza naho twatangiye akaza amasaha agiye kugira umuntu ashikiraho bamufata ifoto abayakiye ku meza zine ni agatana afatirwa kifoto hari ya mbere ashikira ko bakabanza bakaverifya amasura fise isura y'abana na n'imijyango yose kwibingana bakarabana amafomo baheza bakarungika kurundi ruhande urundi ruhande rukarungika kurundi urundi ruhande rukaja kurungika hanyu hanyuma munyuma kaja guhereza ku mashini aho baca bagufotora bafotora imbone z'amaso maze bamara gufotora imbone z'amaso irya foto yiwawe yakera ifomo ikamiduga imagije kuduga baca bakubona hama bakama ukora ko ku mashini bagaca bagufotora rero ubushasha.
Ubuyobozi bwa sere bukaba bwashizeho amabwiriza ko umujyango basanga udakwije abawugize kandi bagaragara ku ifomu bahita babakuramo. Ibi ntibyatinze kugaragara muri village ya mbere kuko hari abantu bagiye bavanwamo bitewe n'uko batabonetse igihe babaruraga imijyango yabo.
Ikintu gihari basanze tuvuge nk'aba ofisi abantu batandatu hama abandi bakaba badahari ofisi babiri bajya bane barabafuta bakagushira amashini muri babiri bagakura muri base de don.
Nawe uri mu bantu bari gukora mu ibarura hari abo byaba byagezeho?
Yego nk'aba nabonye nk'abatatu babiri.
Abo byagenze gute?
Bobo babafuse urumva ari taisis bacuba muhereza tae kuko abari wenyine abandi badahari urumva avuga ko abari bamunkambi adizo muhunza bataba munkambi sizo muhunza umva uwo wa munkambi ya serutse yabaye preza niwe bashiba ya fomu ya tae.
Ibo icyo gihe bavuga ko abandi bari hehe?
Bo bavuga ngo abandi ngo bagiye mu Burundi abandi ngo bariye mu Ruvungi.
Mu gihe impunzi z'abarundi ziri hanze y'inkambi mu biturage byo muri Congo ariko zisanzwe zibarirwa mu nkambi yo mu Rusenda zikomeje kwitabira iri barura. Hari imiryango ifite impungenge z'abantu yagiye ibaruza bakicinjira mu nkambi ariko kuri ubu bakaba bataragera mu nkambi kugira ngo babarugwe.
Ikibazo nacyo cyerekaranye abazize ku mafomu abana batari gwabo aho oyi rero niho novuga ko haba babiye ko kuko niho bari bisuma mwariko rero ni hatari nibirebe bibiri ni birebire nyene kuberako ariho bahora bisumamwe nyene urabona ibyo turonka ni ijya tayimwe ntiyo guhaza gose nta kambi buramwe makanaki urumva rero ubu babugari imijyango kabisa bumakana kukuntu yawe ariko gwari habazana abana akabakura nkiye akavuga ati barabi wanje basigaye Burundi none ndabajanye abazanye mu bashire hamwe n'umujyango wanje muri senere bakamwandikira akaja muri hanseri bakamushira ku mashini agacaca kuri scope abana bagatangura kuroga urumva rero hamwe abo bana bo barasubiye Burundi cyangwa bari ubu ntakunde hari usanga yarafisa itayi 8 itayi 10 ugacusanga zanya abana babiri nawe gusa nukuvuga akaca sigarana itayi 3
ndakengurukiye Jide n'impunzi yo mu rusenda yabaruwe avuga yuko iri barura ari ingira kamaro ku mpunzi z'abarundi zibarizwa muri inkambi
akubwanje ko ibarura nariciye ko kandi batubwiye ufise ijya karte kuzotembera muri Kongo atamuna gufata ariko ku manya yo kurya amafomu yabaye expire ugeze niyo ugiye barakacyo kajuvira barana gufata bagufunga ariko ijya karte tufise izo dufasha gutembera muri Kongo n'abikorera business bazaze kwatangorana
tumenyeshe yuko iri barura riri gukogwa n'ishiramwe ry'umujyango w'abirumbye gita impunzi haseri rifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR yatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya 4 rizasoza imirimo tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 habarugwa abantu bazaba bake rerewe mwibarura riri gukogwa mu mavirage agize inkambi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda w'umuntara ya Kibwe majepfo
Vedaste Ngabo arakenuye ibyuma ryo biradukundiye turashoboye gutora mu nyemakuru wacu Arusha Pierre Claver Niyonkuru amahoro Claver ngaho Arusha
amahoro neza byane ninaze
ibiganiro bihuza abarundi byarangiye mu kanya atamasezerano atewe ko umukono byagenze gute
na masezerano yatewe ku mukono yabonetse nta twandiko rumwe nka proces verbal cyangwa ibyavuye mu byo babyashize abona ngo bitege ko umukono ahubwo hadutse kwaduka impari zikomeye ahariko harabera gusozerera ibyo biganiro kuko umuhuza nk'isaha 4 niho yashika muri sale kugira ngo arangize ibyo biganiro acasaba ko haboneka imigwi ibiri umugwi w'abanyepolitike umugwi urimo leta ku ruhande rumwe hamwe n'abasavuga rumwe na leta ku rundi ruhande ariko rero leta y'u Burundi yacisaba yuko iyo nyene yogira ijambo nka leta umuhuza nawe ati eka namba kuva mu ntango mwebwe leta mwamye muja hamwe n'umugambo uri ku butegetsi n'indi migambo mucuditse ati si no munsi wa nyuma rero mwoja habona umugwo mugire cyo mushikirije hanyuma nk'umugambwe FNL twagwa na Jacques Bigirimana uca utangura gutera induru uvuga yuko bidashoboka ko birangira gutyo umuntu acavuga ati mwese ni muhore nta jambo musubira kuronka ahubwo ngi kugira urwandiko rwa nyuma jewe nyene nta numwe muri mwebwe azogira icyo aruvuze ko ubwo rwandiko nka resume rw'ibyavuga iyo nka byose byose ndabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko
leta yace yishuriki
leta yaciye ihora ntacyo yatuye kuvuga ahubwo yavuye ishikiriza urwandiko umunyuma ukwabo bavuye baja hamwe barongowe na Terence Ntayiraja ari nawe yaserukiye intumwa za leta baciye bashyira ahabona urwandiko ruvuga yuko hari ibyo badashima mu byabaye muri bino biganiro yarusha muri Tanzania
none ga Claver ikigiye gukurikira ubu hazocabike
ikigiye gukurikira ubu muhuza yaciye arangiza yaciye abasezera avuga ati mugende n'amahoro mwarakoze kuza kwitaba ubutumire bwanje none musubire inyuma n'amahoro umwe wese afite amahoro mu mutima wiwe ati ikigiye gukurikira nuko jewe ngiye kurungika icegeranyo cy'ivyavuye hano jewe nikoreye jewe nyine umuhuza n'ibiro byanje ndakirungikire inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ati nibo bazofata intumbero ya nyuma ngene ibiganiro byo bandanya cyangwa ngene amahoro yasubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ubu rero turindiriye arandevu twahawe umubonano twahawe n'ubuserukira leta y'u Burundi isaha 9 za hano muri Tanzania
abatavuga rumwe n'iyo leta nabo hari ico muravugana
abatavuga rumwe na leta bobo bavuga yuko ngo atakintu na kimwe bakoze bavuga ko bataye umwanya kubona baje kumara iminsi 14 hano yarusha batigeze bicarana ngo bahangane amaso mu yandi n'uruhande rwa leta canke umugambo uri ku butegetsi bavuga bati ibi twakoze hano mu nzandiko n'ibindi twari kubikorera ni Bujumbura tukarungikira inzandiko umuhuza ko tuza kumara ino minsi yose turi hano tuvuganira mu nzandiko gusa aho guhura amaso mu yandi
Claver Niyonkuru vyimva mutima tugushimiye kuri no misi 14 warumaze uri kurakurikirana ivyivyo biganiro bihuza abarundi vyari kobera Arusha muri Tanzania saa 10 utwemere kuza kutubwira ivyo izo mpande zose zoba zashobye kukubwira imbere yuko uhavana ucufata karuhuko
murakoze cyane inkoko niyo ngoma kuri zo saa turabwiye abari ko bumviza ico cy'a Amerika aho ibintu zabigeze
Crazy, it could be, baby, baby, it's gone. Take it easy, when you
ndabashimire cyane nongera nshimira na Eugene Mukankusi yarahagarikiye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi
abandanya kutwumva mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri isaha magiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu